Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese mwaramutse neza kuri mikro hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa 11 n'igice mu gitondo i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda.
Abavoka bari muri urwo rubanza kibazo cyo gutandukanya amafaranga ya rubanda n'amafaranga y'umuntu ku giti cye ngira ngo cyarabagoye. Nta mpamvu n'imwe tuzananirwa gukomeza gufasha abakeneye ubwunganizi bimurirwa muri iki gihugu abari bo bose.
Uyu ni Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Bwana Businge Johnston avuga ku kibazo cyo kwishyura abunganira abantu amahanga yohereje kuza kuburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ziri ku isi muri uyu mwanya turazigarukaho gato mu makuru yacu. Mwese mbaye mbararitse. Mbere y'ayo makuru ariko n'izo nkuru zindi, tubanze tubagezeho amakuru akomeye yo hirya no hino ku isi mugezwaho muri uyu mwanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic, ugakeye?
Mwaramutse neza Etienne, mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Nyinshi amakuru twabateguriye. Umwami w'igihugu cya Arabie Saoudite King Abdullah yaraye itavye umuremyi. Mu gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi, abakenguza amateka barasibije igikorwa cyo kwiga itegeko rishasha. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Zambia niwo uri imbere mu majwi mu biharuro vya mbere. Ido nido y'aya makuru. Igihugu cya Arabie Saoudite cyatangaje ko umwami Abdullah yahora acuditse cyane na Leta Zunze Amerika kandi yafatanije na Amerika mu kurwanya iterabwoba hamwe n'intagondwa z'abayisilamiste yitavye umuremyi. Amakuru atangazwa avuga ko yari afise imyaka 90. Mwene wabo basangiye umuvyeyi umwe, Prince Salman, niwe yamusubiriye. Salman nawe afise imyaka 79 niwe yaragizweko kandi yahora ari umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi kuva mu mwaka w'2012. Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama yarungitse ubutumwa bwo guhoza abanyagihugu muri Arabie Saoudite. Umushyanahe Obama yavuze ko nyakwigendera umwami King Abdullah yari umunyakuri kandi afise ubwira n'umwete, kandi ko imigendanire myiza iri hagati ya Arabie Saoudite na Amerika yafashije mu gikorwa cyo gutsimbataza amahoro n'umutekano. Umwami Abdullah yari yagiye ku ngoma mu mwaka w'2006. Yamara mu by'ukuri yari yatanguye kurangura amabanga y'umwami kuva mu mwaka w'1995 igihe umwami yatwaye imbere yiwe King Fahd yasinzikazwa n'ingwara y'umutima agasigara ameze nk'ikimuga. Abdullah yarazwi cyane kubera utwigoro yakoze two gushira mu bihe vya none ubwami bwiwe hamwe n'igihugu, harimo ingingo yafashe iha abafasoni uburenganzira bwo kugira uruhara muri politike, hamwe n'ingingo yo kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda hamwe n'iyindi mirwi y'intagondwa. Inama nkenguzamateka mu gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi yatangaje ko yunguruje mu kiringo cy'umunsi umwe umunsi inama yari ifise umugambi wo gutora itegeko rishasha rigenga amatora yari kubera ko iryo tegeko niryo ryatumye haba imyerekano yabayemo ubwicanyi. Abakinguza amateka muri iki gihe bavuga ko igikorwa cyo gutora iryo tegeko gihava kiba uyu munsi kwa gatanu. Iryo tegeko rivuga ko amatora y'umukuru w'igihugu atazoba imbere y'uko rusansuma ikorwa. Abantu biyamiriza iyo tegeko bavuga ko mu gihe gyotogwa gyoha akaryo Perezida Joseph Kabila ko kuguma ku butegetsi akarenza ikiringo ciwe co mu bisanzwe corangiye mu mwaka w'2016. Ishirahamwe rijejwe guhanira agati ya kazi na muntu yatangaje ko abantu 42 bamaze kwicwa mu myerekano yo kwiyamiriza iyo tegeko yatanguye ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Kinshasa. Umuvugizi wa Leta Lambert Mende yarahakanye ayo makuru ejo ku munsi wa kane, akaba yavuze ko abantu 12 barimo umupolisi aribo bonyene bishwe. Ibiharuro vya mbere vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Zambia byerekana ko umutetsi yitoje ku giti c'umugambwe uri ku butetsi Edgar Lungu arusha amajwi makeyi abandi banyapolitike bahiganywe. Ibiharuro byashikirijwe ejo ku munsi wa kane byerekana ko Lungu wo mu mugambwe uri ku butetsi Patriotic Front waronse amajwi 51%. Umunyapolitike amukurikira Hakainde Hichilema wo mu mugambwe United Party for National Development afise amajwi 45%. umurwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko amajwi yo mu turere 90 ku turere twose hamwe 150 amazi guharurwa gushika ubu. Imvura yagakura yaratumye igikwa cyo gutora ku munsi wa kane kitoroha. Igisirikare cyo mu gihugu cya Zambia kigwanira mu kirere kiriko kirafasha mu gutwara indege amajwi yavuye mu ntara za kure hatoroshe gushika. Ayo matora yaramatora afise umugambi wo gutora umukuru w'igihugu asubirira president Michael Sata yitavye umuremyi mu kwezi kw'icumi inyuma ingwara yari yamusinzikaje mu gihe kirekire. Ibiharuro vya nyuma vy'amajwi yavuye muri ayo matora bihava bitangazwa uyu munsi ku wa gatanu. Prezida w'igihugu cha Yemen Abdurabud Mansur Hadi hamwe na leta yiwe baraye batanze imihoho. Iyo ngingo ifashwe inyuma y'imishamirano yabaye hagati ya prezida hamwe n'abagwanyi ubutegetsi umuhari Huti. Imishamirano yatanguye ku munsi wa mbere. Umuvugizi wa leta ya Yemen i Washington Mohamed Albasha ejo ku munsi wa kane niho yatangaza kuri Twitter ko prezida yatanze imihoho. Ibiro bijeje gutangaza amakuru Reuters navyo byaratangaje amakuru bivuga ko yashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Yemen Khaled Bala kuri Facebook. Avuga ko leta itashatse kuja mu manyanga ya politike ataco avamwo. Mu kiganiro intumwa ishirahamwe mpuzamakungu Jamal Benomar yashikirije ari ku murwa mukuru w'igihugu cya Yemen Sana ejo ku munsi wa kane yavuze ko uruhagarara rwa politike ruzorangira ari uko impande zose zubahirije amasezerano yari yabaye mbere. Asaba ko haba leta y'ubumwe kandi ko n'ubwicanyi bwobanza guhagarara. Kandi niho turangirije amakuru uyu munsi twabashikirije.
Urakoze cyane Frederic Nkurikije kuri ayo makuru. Inshuti zacu namwe mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri adresse radio yacu voa.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru y'umunsi. Duhere mu Rwanda. Abavoka bunganira Pasteur Jean Winkindi mu rubanza aburana mu byaha bya genocide n'ibyibaza inyokomuntu bakomeje kutavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda ku kibazo cyo guhembwa no kudahembwa. Minisiteri y'ubutabera igaragaza ko ibishyura bo bakavuga ko batishyurwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru Minisiteri y'ubutabera ejo yagaragaje miliyoni zisaga 83 z'amafaranga y'u Rwanda imaze kwishyura kuri urubanza kuva mu mwaka wa 2012 kugeza umwaka ushize. Nyamara uruhande rw'uregwa rwo ntiruzemera. Ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru tubigezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali.
Nyuma y'umunsi w'urukiko rukuru mu Rwanda rutegetse ko Pasteur Jean Uwinkindi ashakirwa abunganizi bashya kubera Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Niyibizi batagaragaye mu cyumba cy'iburanisha, bavuga ko bakurikiranye ibibazo by'imishahara yabo muri Minisiteri y'Ubutabera. Iyi Minisiteri yahise ikoresha igitaraganya ikiganiro n'itangazamakuru ivuga ko yababajwe bikomeye n'ibyavuzwe na Jean Uwinkindi n'abamwunganira ko baheruka ifaranga ryayo mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2014. Pasteur Jean Uwinkindi yabwiye urukiko ko Minisiteri y'Ubutabera igenda ikwizimuha ko yabahaye miliyoni zisaga 82. Urubanza kimwe n'izindi zose zoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda zumvikana nk'aho leta y'u Rwanda yabidashoboye kuziburanisha. Mu mibare, urubanza rwa Pasteur Jean Uwinkindi rwonyine rugitangira abamwunganira babarirwaga ku isaha burumwe 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa 11/2013 nibwo amasezerano yavuguruwe ku kwezi akajya atwara miliyoni imwe. Ministeri y'ubutabera igaragariza abanyamakuru impapuro ziriho ko yishyuye Maître Gatera Gashabana na Maître Niyibizi kuva mu kwezi kwa 12/2012 kugeza mu kwa 11/2014 miliyoni zisaga 82 z'amafaranga y'u Rwanda. Nurubanza Ministeri y'ubutabera ivuga ko ruri mu zambere zihenze kandi ko rutaragera no mu cyakabiri cyarwo. Yumvikanye itunga gatoki abunganira Jean Uwinkindi gushaka guhindura urubanza nk'akarima k'ubucuruzi bigakurura isubika rya hato na hato bagamije kwangiza isura y'igihugu. Ibyo bakora kuri Ministeri y'ubutabera ngo ntibigaragaza umutima wo gufasha uretse gusesagura. Bwana Johnston Businge, Ministeri w'ubutabera akaba n'intumwa ya Leta y'u Rwanda.
Abavoka bari muri urwo rubanza ikibazo cyo gutandukanya amafaranga ya rubanda n'amafaranga y'umuntu ku giti cye ngira ngo cyarabagoye. Nta mpamvu n'imwe tuzananirwa gukomeza gufasha abakeneye ubwunganizi bimurirwa muri iki gihugu abari bo bose. Ni ikintu twiyemeje nk'igihugu, twasinye amasezerano anyuranye, aba bantu bajya kwimurirwa mu Rwanda n'abandi bimurirwa mu Rwanda tugomba gukora ayo masezerano k'umuntu utishoboye azunganirwa. Nagira ngo mbasobanurire ko tuzabikora, tuzakomeza kubikora.
Ibazwaga ikigiye gukurikiraho Pasiteri Jean Uwinkindi akimara kuvuga ko nta bandi bunganizi akeneye, agitsimbaraye kuri Maître Gatera Gashabana na Maître Jean Baptiste Niyibizi. Ariko Bwana Johnston Businge akavuga ko nta kidahinduka kuretse uregwa n'urubanza.
Icizwe kiriho gihoraho n'uregwa n'urubanza aregwa. Ibindi byose birahinduka. Ushinja cyashobora guhinduka, camanza ashobora guhinduka, abavoka bunganira bashobora guhinduka. Ndetse akenshi bitewe n'impamvu itabaturutseho. Arwaye, urubanza ntabwo rwahagarara ngo kanaka yararwaye. Asezeye, ntabwo urubanza rwahagarara ngo kanaka yarasezeye. Icyo rero twagira ngo tubamare impungenge ko urubanza rudashobora guhagarara.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona bunganira Pasiteri Uwinkindi ngo yumve ibyo bavuga ku byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera, cyane ko ari nabo bunganira Bernard Munyagishari bavuga ko kuva mu kwa 8/2013 batarahembwa. Gusesa amasezerano y'akazi kuri aba banyamategeko na Minisiteri y'Ubutabera mu rubanza rumwe rwa Jean Uwinkindi bishobora kuba ariyo ntandaro y'ibi byose batumvikanaho. Ubufasha ku manza zituruka hanze zizanwa mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 2014 biteganijwe ko byibura zirajya zigendaho miliyoni 15 nk'igihembo cy'umwunganizi, ariko nabwo uregwa abanje kugaragaza ko atishoboye, mu gihe hagati y'ibihumbi 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda ari byo biteganywa ku gihembo cy'umwunganizi mu manza zisanzwe. Ahika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri ku manza zo mu Rwanda, imanza mpuzamahanga, ubushinjacyaha mu rukiko rukuru rwasabiye Bwana Charles Bandora igihano cyo gufungwa burundu, mu gihe Bandora bunganira bo bavuga ko ari umwere ko ahubwo akwiye gufungurwa. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Asumuta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Kuva urubanza rugitangira, impaka zakunze kugaruka ku nama yo gutegura Jenoside Bandora ngo yakoresheje kuruhuha. Iyo nama akaba ariyo yatangiriwemo amabwiriza yo kwica Abatutsi mbo mu cyahoze ari komine ya Ngenda. Ubushinjacyaha bukavuga ko Bandora nk'umuntu wari uhagarariye ishyaka rya MLND muri iyo komine, akaba perezida w'abacuruzi kandi nawe ari umucuruzi ukomeye ngo unafite amafaranga, ngo ni imbaraga zatumye abaturage bamwumvira maze bihutira gushyira Jenoside mu bikorwa. Aha niho ubushinjacyaha buhera busabira Bandora igihano gisumba ibindi cyo gufungwa burundu kubera impurirane z'ibyaha ubushinjacyaha bumukurikiranyeho. Ubushinjacyaha buvuga ko imvugo z'abatangabuhamya zumviswe n'urukiko ari ikimenyetso gikomeye buheraho buvuga ko Bandora akwiye kuryozwa ibyaha bya Jenoside yakoze. Charles Bandora n'abamwunganira bo barasaba ku rukiko rwa mugira umwere ku byaha aregwa, nk'uko yakunze kubisobanura ngo inama ubushinjacyaha buheraho bumurega gutegura Jenoside. Bandora n'abamwunganira bavuga ko ntayabayeho. Bandora yakunze kugaragariza urukiko rukuru ko amashuri afite ari make cyane, ko atari kumuha ubushobozi bwo kuyobora inama irimo abasirikare bakuru ndetse na burugumestre wa Ngenda, ngo ntiyari guhabwa uyu mwanya ukomeye wo gutangiza Jenoside muri komine yose kandi harabamurutaga kuri. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo Bandora yitwaza ko yari umuntu uciye bugufi nta shingiro bifite, kuko bwifashishije zimwe mu manza zaciwe n'urukiko rwa Arusha, cyane cyane urubanza rwa Yusuf Munyakazi wahoze abarizwa muri prefecture ya Cyangugu wari umucuruzi wahamijwe ibyaha bya Jenoside kandi nawe yari umuntu usanzwe. Abunganira uregwa nabo basabye urukiko kwifashisha imanza zaciwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho Rwanda rwakoreraga Arusha, aho ngo rwagize abere bamwe mu bari mu bayobozi bwa MLND, ruvuga ko nta ruhare muri Jenoside rubagaragaraho rushingiye kububasha bahabwaga no kuba bahagarariye ishyaka ku rwego rwo hejuru. Cyakora ubushinjacyaha buvuga ko budakurikiranye Bandora kuba yari mu buyobozi bwa MLND, ahubwo akurikiranyweho ibyaha yakoze mu gihe cya Jenoside yifashishije imbaraga yagiraga muri iryo shyaka. Umwe mu bunganizi bashare Bandora Maître Nizeyimana Boniface yabwiye Ijwi rya Amerika ko badafite ubwoba bw'igihano cya burundu gisabiwe uwo yunganira, ngo kuko ukuri kuzatangwa n'urukiko.
Ubushinjacyaha bwasabye niba bwasabye ntabwo buzahabwa. Bwasabye urukiko ruzasuzuma rurebe ibimenyetso twatanze bishinjura Charles Bandora bere ry'ubushinjacyaha, hanyuma butangire ubutabera. Kuba basabye ntabwo bivuze ko bahawe, tuzandikira urukiko n'ikindi cyo twategereza. Duhera ku bimenyetso twashyize urukiko ko twe tubona ari umwere duhereye ku biro twatwaye urukiko. Niro bishingira azaba umwere, ariko utabishingiyeho na Google hari ibindi byaza kuri amategeko. Tukumva icyo gisigaye n'ubutabera, twe nta kindi.
Bandrashare yazanywe mu Rwanda mu mwaka wa 2013 avanywe mu gihugu cya Norvège aregwa ibyaha bitandatu birimo icyaha cya genocide, icyaha cyo gucura umugambi wo gukora genocide, icyaha cyo kurimbura imbaga, icyaha cyo kwica n'icyaha cyo kurema no gutunganya umutwe w'abagizi ba nabi. Uru rubaye urubanza rwa mbere rw'abaregwa genocide boherejwe kuburanira mu Rwanda rurangijwe vuba, kuko nyuma y'umwaka n'igice Bandrashare yagejejwe mu Rwanda urubanza rurangiye kuburanishwa ku rwego rwarwo rwa mbere. Urukiko kuri ruzatanga umwanzuro warwo kuri uru rubanza tariki ya 15 z'ukwezi gutaho uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turava mu Rwanda tugane mu Burundi, aho guverinoma yafashe icyemezo cyo kwimura umunyamakuru Bob Rugurika uyobora radio RPA, imukura aho yarafungiye muri gereza nkuru ya Mpimba kuva ejo bundi, imujyana muri gereza yo mu ntara ya Muramvya. Guhindurira gereza uyu munyamakuru Bob Rugurika byakozwe ejo kuwa kane, abamwunganira batabanje kumenyeshwa. Abaharanira uburenganzira bwa muntu batangaje ko icyumba bwana Rugurika yajyanywemo ubusanzwe ari igifungirwamo abantu bakoze ibyaha ndengakamere. Kuri mikuru ya mugenzi wacu Fidele Niyongabo, Maitre Lambert Nigarura, umwe mu bunganira Bob Rugurika, arasobanura uko bakiye uko kwimurwa kwa Bob Rugurika.
Oya, ahubwo twebwe twaguye mu gahundwe muri iki gitondo twumvise yuko bamutwaye, bakamutwara mu bintu binyuranye n'amategeko, bakamutwara batamuteguje, bakamutwara batabimenyesheje umuryango, bakamutwara batabimenyeshejwe abamufasha kuburana. N'ibintu biteye isoni, n'ibintu bitesha agaciro ubutungane bwacu. Kuko nkajewe ejo kumugoroba nari nagiye kumuraba, aho nabonye yuko ninge nasanzwe afashwe akiri mu ibohero rikuru ry'Ubujumbura, yaboneka yuko atari umunyororo nk'abandi, kuko uwari we wese yatezwa kumuraba yabanza guca mu buyobozi bw'iryo bohero. Umunsi rero tutatwumva yuko hari imodoka ije kumutwara, bamutwara gihuti tutazi iyo bamujanye, kuko jewe nagiye kubimenya ari uko imodoka yamaze kumupakira. Ntibigeze barondera umuryango wiwe. Murumva yuko hari ikintu gihaze, hari ikintu kinyegeze inyuma y'ibyo bintu. Mukaba muzi yuko no mu minsi iheze imbere yuko afatwa, umutekano utari wubahirijwe, hariho inkuru zavuga yuko bagomba kumugandagura. Tukavuga yuko rero umuye duteye umutima uhagaze naho bamushize, kuko umunsi bamushize mu ibohero rikuru ry'Imuramvya, naho ntari hafi y'abandi banyororo bari muri ka kumba bita ka collection, aho bashira abanyororo bayigenza nabi. Tukaba dushize n'amakuru yuko ako kumba bamushizemo ari akantu kabi cyane, hari n'umunyoro yigeze gupfirayo. Tukavuga tuti dusabye yuko Leta y'u Burundi itofata minenego ibintu biri kubikoregwa uwo mumenyeshamakuru yari kakora akazi kiwe. Tukavuga rero tuti turasabye abatwara iki gihugu, turasabye abajejwe ubutungane, turasabye abantu bose babishoboye yuko uhaguruka ku kibazo. Ni ikibazo gikomeye kiraba umuntu bari kubarenganya.
Muravuze ko mutabimenyeshejwe ku vyerekeye iyimurirwa ryiwe mwibohero rikuru ry'Imuramvya. Mukurikije amategeko, ni ibintu bisanzwe canke biranyuranije n'amategeko?
Ni ibintu bidasanzwe kandi binyuranye n'amategeko, kuko mu bisanzwe kugira ngo munyororo bamukure mu ibohero yarasanzwe ari mu kugira bamujane murindi, haba hariho imvo zigaragara. Izo mvo nazo nuko aba ari umunyororo asanzwe agorana, ari umunyororo atitwara neza, ari umunyororo ashwana n'abandi, canke yoba afise intumbero zo kugomba gutoroka canke kugira ibintu bidahuye n'amategeko asanzwe ari mu munyororo. Ibyo navyo amajoro abiri yarayemwo byaragaragaye yuko ari umunyororo atekereje umuntu atangorana afisha tawe basinda tanu bafitaniye ingorane. Mukumva yuko binateye ni kubi n'amategeko, kuko mu bisanzwe ahantu umuntu afungirwa n'ahantu hasanzwe hatohojwe icaha. Ni ukuvuga yuko icaha akurikiranwa ko cakorewe Bujumbura, amatohozwa yakorewe Bujumbura, sentenze itezwa kuyakurikirana ni sentenze y'Bujumbura. Ntivyumvikana yuko umuntu akugwa aho yatezwa gufungirwa atasanzwe hari n'amasentenze amukurikirana ngo bamujane ahandi hantu hafise ububasha bw'izindi sentenze. Bakamutwara binyuranye n'amategeko, bakamutwara batamenyesheje umuryango. Tukavuga tuti umutekano wewe gushika ubu ntituzi ko wubahiriwe, kuko ari kure y'umuryango. Ni kwa kugomba gukorera ikibi umuntu kumutoteza, bakibagira yuko umuntu naho yoba afunzwe agumana uburenganzira bwiwe agateka kiwe, kuko umuntu naho afunzwe ataracibwa urubanza aguma afatwa kuko yera la presumption d'innocence tukavuga rero ibyo bintu nakamara amazi aho yihugira umwe amategeko
muri make niki he mutegekanya gukora muri uwo mwanya wavuba
umwanya wavuba ikintu cyihuta tugomba kugira n'ukuja kumuraba ariko n'amakuru turiko turaronka nuko n'ukugira ngo ushobore kumubona ngo banza guhabwa uruhusha n'umushiriza manza kizigenza wa Republika na wari Bujumbura ucumbira yuko umuntu wese ashobora kumuraba ateza kubanza guca ibujumbura nkuba aja kumuraba z'igitega canka jehe aza gusaba uruhusha ibujumbura ibyo rero n'umuntu vako ari ibintu biteye isoni tugiye guhaguruka dusaba abantu bose bashobora kudufasha yuko twohaguruka kugira ngo amategeko yubahirizwe mu Burundi yubahirizwe ku bantu bose bafise ico barondegwa na
Murakoze cyane ni Maître Lambert Nigarura umwe mu baburanira umuyobozi wa Radio RPA Bob Rugurika yungururijwe uno munsi mu bohorero rikuru ry'Muramvya avanywe mu bohorero rikuru ry'Ubujumbura rya Mpimba turabashimiye kuri kiganiro murakoze
murakoze namwe
ubuyobozi bwa gereza nkuru ya Mpimba ibujumbura bwabwiye ejo ijwi rya Amerika ko umushinjacyaha mukuru ariwe wategetse ko umunyamakuru Bob Rugurika yimurirwa muri gereza ya Muramvya ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'umushinjacyaha mukuru wa Republika Agnes Bangirinkenge yumvikanisha ko ntacyo yabivugaho ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook kuri radio yacu VOA twongere kandi tubararikire programu yacu yo kumugoroba kuva isama n'igice kugera sambiri zo kumugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi iyo programu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda abakomeje kutwumva ubu ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika
Leta zunze ubumwe za Amerika irafise amakenga menshi yerekeye urubanza rwaciriwe Raif Badawi umwanditsi mu bijanye no guharanira gateka kazi na muntu yahawe ibihano byo gukubitwa ibimoke igihumbi ugupfungwa imyaka 10 mu gihe yakoze ivyo arekuriwe n'amategeko bijanye n'ukwishira n'ukwizana mu gushikiriza ivyumviro vyiwe no kuja mu idini ahisemwo igitigiri ca mbere c'ibimoko yaciriwe yabikubiswe ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika irasaba abategetsi ba Saudi Arabia guhagarika ivyo bihano bikabije bagasubira kwihweza neza urubanza gwiwe n'ibihano bamuciriye Raif Badawi yaciriwe urubanza rwo gupfungwa imyaka 10 gukubitwa ibimoko igihumbi hamwe n'amafaranga agera ibihumbi 266 665 mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'2014 ku vyaha vyerekeye ibintu yavuze bibujijwe mu idini rya Islam no kuba yatutse idini rya Islam muri rusange abashikiriza manza bari bamwagirije icaco guhemukira idini ico caha kikaba gishobora gucigwa urubanza rwo gupfa muri Saudi Arabia ariko nyuma yaho baroroheje ivyaha bamwagirije bimwe mu vyaha bagiriza Badawi bijanye n'uko ariwe yatanguje ikinyamakuru ciswe The Saudi Liberal Network ahatanga urubuga kuri internet abantu bagahanahana ivyumviro mu gwego rwa politike canke ubuzima bwa misi yose bwo muri Saudi Arabia bakanaharanira kwishira n'ukwizana uburenganzira bw'abakenyezi n'ubungane mu badasangiye ibitsina bimwe mu bimenyetso vy'ivyo bamwagiriza n'uko yerekanye icese ko ashigikiye urubuga rwa Facebook rw'abarabu b'abakristu kumwe n'uko yanse gukura amajambo amwamwe adashimisha abantu bamwe bamwe kuri internet yashizweho n'abandisi baza kuri site yiwe kimwe mu bihano yahawe nuko site yiwe ya Saudi Liberal Network yahagaritswe na sentare y'Jeddah mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma amategeko abuza abantu kwishira no kwizana mu gushikiriza ivyumviro canke kuja mu idini umuntu ahisemwo no kubo baba babikorera kuri internet igasaba ibihugu byose harimo na Saudi Arabia gushira mu ngiro ukubahiriza ubwo burenganzira abantu bahabwa
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika
Thank you.
abakomeje kutwumva. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato isa 12 turakomereza ibiganiro byacu ku mirongo ya FM kuri radio Inshuti ya Bose. Imbere yaho ariko mugenzi wacu Frederic Nkurikije agarutse hano muri studio abanze muri make atwibutse ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru avugwa ku isi. Frederic,
urakoze tiene mu makuru twabwiye ko igihugu cya Arabi Saudite cyatangaje ko umwami Abdullah yahora acuditse cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yafatanije na Amerika mu kugwanya iterabwoba hamwe n'intagondwa z'abayisilamiste itavye umuremyi. Amakuru atangazwa avuga ko yarafite imyaka 90. Mwene wabo basangiye umuvyeyi umwe, Prince Salman, we yamusubiriye. Salman nawe afite imyaka 79 niwe yaragizwe ko kandi yahora ari umushikiranganji ajejwe kwivuna amansi kuva mu mwaka wa 2012. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarungitse ubutumwa bwo guhoza abanyagihugu muri Arabi Saudite. Iyi ni inkuru nayo heje kudushikira ivuga ko umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna amansi Chuck Hagel yatangaje ko atemera amakuru yashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitihuse mu guha ibigwanisho hamwe no mu kumenyereza abasirikare b'igihugu cya Iraq bariko baragwanya intagondwa z'abayisilamiste zo mu murwi ISIS. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kane ari ku bushikiranganji Pentagon, umushikiranganji Hegel yavuze ko amajambo yashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Haider al-Abadi adafasha. Yavuze ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq yarakwiye gushima ko muri Iraq hari ibihugu 68 rurongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe. Yindi nkuru twavuze ivuga ko inama nkenguza amateka mu gihugu cya Repubulika ya Kongo ya Demokrasi yatangaje ko yunguruje mu kiringo cy'umunsi umwe umunsi inama yari ifite umugambi wo gutora iteko rishasha rigenga amatora yari kubera ko iryo teko niryo ryatumye haba imyerekano yabayemwo ubwicanyi. Abakenguza amateka muri iki gihe bavuga ko igikorwa cyo gutora iryo teko gihava kiba uyu munsi kwa gatanu. Iryo teko rivuga ko amatora y'umukuru w'igihugu atazoba imbere y'uko rusansuma ikorwa. Iyi nkuru twavuze ivuga ko ibiharuro vya mbere vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Zambia byerekana ko umutetsi yitoje ku giti cy'umugambi uri ku butetsi Edgar Lungu arusha amajwi makeyi abandi banyapolitike bahiganywe. Ibiharuro vyashikirijwe ejo ku munsi wa kane byerekana ko Lungu wo mugambwe uri ku butetsi Patriotic Front waronse amajwi 51%. Umunyapolitike amukurikira Hakainde Hichilema w'umugambwe United Party for National Development afise amajwi 45%. Tukavuze kandi ko perezida w'igihugu cya Yemen Abdelrabu Mansour Hadi hamwe na leta yiwe baraye batanze imihoho. Iyo ngingo yifashwe inyuma y'imishamirano yabaye hagati ya perezida hamwe n'abagwanya ubutegetsi bo mu muhari Huti. Imishamirano yatanguye ku munsi wa mbere. Umuvugizi wa leta ya Yemen i Washington Mohamed Al-Basha ejo ku munsi wa kane niho yatangaza kuri Twitter ko perezida yatanze imihoho. Ibiro bijeje gutangaza amakuru Reuters navyo byatangaje amakuru bivuga ko yashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Yemen Khaled Baba. Kuri Facebook avuga ko leta itatashatse kuja mu manyanga ya politike.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije kuri ayo makuru wongiye kutwibutsa. Abatwumva namwe, ibiganiro byacu by'igice cya mbere naha tubicumbikiye. Ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato cyane isa 12 nibwo mukurikira ikiganiro murisanga ku Ijwi rya Amerika. Hagati aho tubararikire programu zacu zo ku mugoroba guhera isa moya n'igice ku isaha ya Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.